Tashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe mu Rwanda abigisha bo kwishure y'intango rya Bigwa ya mbere riherereye ku kirwa citwa kirwa batutsi kiri mu kiyaga ca Burera bahangayikishije n'ibibazo bimwe bimwe bemeza ko bibangamiye uburezi bw'abana bigisha muri ivyo bibazo harimo ibibazo by'amabarabara adashemeye
o biragoye kugira hano cyane cyane ku munsi wa gatatu yabinagoye wanagira hano uno musozi murabona ari umusozi ugoye cyane
kuva mu gahunga njuka kare nkabyuka nka sa 11:40 ubwo biransaba gukora urugendo rurerure nkagira haranana niwe nagira naha rewe ndankabura n'ubwato
aba ni bamwe mu bari mu bo kwishure rya Bigwa ya mbere mu Rwanda muri ano makuru turanyarukira kuri iryo shuri Dusubiye gato kuyavugwa mu ncamake mu Rwanda ico gihugu mukanya cemeje ko catewe n'indwara y'umuriro mwinshi itegwa na virus yitwa Marburg. Muri gyanino kwisi naho ingwano hagati ya Israel n'umugwi wa Hezbollah wo muri Libani irabandanya kandi irashushe abagera ku 300,000 bavuye muri Libani bahungira muri Siriya Israel ivuga ko atagahengwe k'intambara yimirije gutanga. Muyavugwa mu gisata cy'imyemerere mu vyugusenga umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yongeye gushimangira ko Ekleziya Katolika ikwiye kwicuza kandi gasaba ikigongwe ku mabashingiye ku gitsina bamwe mu bashumba bayo bagiye barakorera abana bato hirya no hino ku isi Papa Francisco arayi Buruseli mu Bubiligi ibyo ni byo hano makuru yose ni mu kanyisasi Eka makuru ndabafitiye muri kano kanya ndayahere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Sudani aho intambara yongeye kwaduka ku mukuru Khartoum iyo ntambara irakaze mu gihe ibiharuro by'abandura korera biriko biraduga cyane mugenzi waceje ni Mukankusi aratubwira bimwe mu bitero imigwi itandukanye yaraye ikoze mu bihande bito bito bya Sudani
Ibitangazamakuru byo muri Sudani biravuga ko igisirikare cyagabye ibitero mu rukerera rw'ejo kwa kane kigamije kwigarurira uduce twa Khartoum twari mu maboko y'umwanzi ariwe umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces ibiro ntamakuru by'abanyamerika Associated Press bitangaza ko umuvugizi w'ingabo yemeze ko iyo operasiyo ikomeje cyakora yanze kugira ibindi ayivugaho uko kwiyongera kw'imirwano bibaye mu gihe umuyobozi w'ingabo za Sudani General Abdel Fattah Burhan yagejeje ijambo ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ejo kwa kane i New York Jeremy Lawrence umuvugizi w'ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye i Geneva mu Swisi yatangaje ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko byibuze abasivili 78 bahitanywe n'imirwano kuva mu ntangiriro zo ku kwezi kwa cyenda mu turere tw'umurwa mukuru wa Sudani Khartoum
Ejo ni Mukankusi urakoze tukivuga ku vy'intambara y'iganino ku isi intambara gati ya Israel n'umugwi wa Hezbollah wo muri Libani irabandanya igitero c'indege Israel yagavye uno musi kwa gatano ku mupaka ihana na Libani mu gisagara citwa Shiba cahitanye abantu 9 wo muryango umwe mukuru w'igisagara catewe Mohamed Asab yatanze no makuru avuga ko abaguye muri ico gitero barimwo abana 4 nimugwi bimenyesha makuru vyo muri Syria navyo bivuga ko ibitero vy'indege vya Israel vyahitanye abasirikare batanu bico gihugu ubushikiranganje bw'amagara abantu muri Libani mu biharuro bishasha bwatangaje uno munsi kwavuze ko kuva ku wa mbere winondwe ibitero vya Israel muri Libani bimaze guhitana abantu barenga 600 kurundi ruhande umugwi wa Hezbollah wo muri Libani washinzwe na Irani wavuze ko wihoye Israel mu kumijagura ibisasu vya rokete mu bisagara bitandukanye vyayo birimwo icitwa Kiryat Gat Haifa Kiza iki gisagara kizubwa gatatu mu bunini muri Israel hamwe n'ikindi rero citwa Tiberias umugwi wa Hezbollah wavuze ko wasubirije mu ndumane Israel ku bitero ibandanya kugaba kwa nyagihugu no kumihana y'inzira karengane mu gihe Amerika yagabishije ko icuka kibandanya kuba kibi hagati ya Israel na Hezbollah kizogira ahanini ingaruka kwa nyagihugu Israel yihojeje akamu no munsi ko gutanga iminsi 21 y'agahengwe k'intambara nk'uko yabisabwe n'ibihugu bitandukanye birimo ahanini Amerika n'Ubufaransa ivuga ko mu minsi iri imbere hariho izorimbura ivya ku gahengwe k'intambara ONU ikavuga ko muri nondwi yonyene abanyagihugu bateshejwe izabo n'urugamba ruri hagati ya Hezbollah na Israel barenga ibihumbi 90 tukivuga rero ku vy'intambara ya Israel n'umugwi wa Hezbollah hishamwe muzamakungu ONU naryo rivuga ko uno munsi kwa gatanu abantu barenga ibihumbi 30 bo muri Libani bahungiye ingwano z'izo mpande zibiri muri Siria abahunze biganjemo bande n'ivyo mugenzi wacu ejo ni Mukankusi agarutse kutubwira.
Gonzalo Vegas Losa uhagarariye HCR muri Siria yavuze ko abagera kuri 80% mu bambukaga ari abanyasiriya naho abagera kuri 20% bakaba abanyalibani. Uyu muyobozi yavuze ko hafi kimwe cya kabiri ari abana, ingimbi n'abangavu kandi ko hambuka umubare muto w'abagabo ugereranyije n'uw'abagore. Vegas Losa yabwiye abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi ati barambuka bava mu gihugu kirimo intambara bajya mu kindi kimaze imyaka 13 gihura n'amakimbirane. Yabyise amahitamo akomeye. Ati tuzagomba kureba mu minsi mikiri imbere umubare w'abandi bazafata icyemezo nk'icyo. Yavuze ko HCR yakoranye na guverinoma ya Siriya n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kurushaho kwakira no kwandika abahagera kandi ko Siriya yemerera abafite ubwenegihugu bwa Libani kwinjira kuzageza igihe kitazwi igihe cyose bazaba bafite impapuro zigaragaza amazina yabo. Libani ituwe n'abanyasiriya bagera kuri 1,000,000 bahunze intambara y'abaturage mu gihugu cyabo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israeli yanze icyifuzo cy'isi yose cyo guhagarika imirwano n'umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Irani kandi yakomeje ibitero by'indege muri iki cyumweru byongereye ubwoba ko intambara ishobora kuba mu karere kose. Amakimbirane hagati y'ingabo za Israeli na Hezbollah ifite ibitwaro bikomeye niyo ntambara yayo mbi cyane mu myaka irenga 18 kandi nakomoka kwibera mu ntara ya Gaza.
Ijwi Amerika turacabandanya n'amakuru y'ijyanye no kwisi. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco avuga ko Ekleziya Katolika ikwiye kwicuza igategwa isoni kandi igasaba ikigongwe ku mabi ashingiye ku gitsina bamwe mu bashumba bayo bagiye barakorera abana bato mu bihugu bitandukanye. Papa Francisco yabivugiye mu rugendo ariko akorera mu Bubiligi aho yavuze ko ikindi kibi kirura Ekleziya Katolika ikwiye kwicuza ari imiryango yatatanije bivuye ku bavyeyi banka ko abana babo bazarira mu muhira inda batewe n'abashumba ba Ekleziya Katolika gutyo bagahitamo kuja kureresha abo bana mu bigo vy'abihebeye Imana.
Qualcuno mi dice ma santità pensi che secondo le statistiche la grande maggioranza delle...
Aha muri make umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ariko agira ati hari umuntu yambwiye ngo nye nubwiranda ibiharuro vyerekana ko muri rusangi ivyaha vyo guhohotera bibera mu miryango mu kibano mu mashure ahakorerwa za sport na handi. Muri Ekleziya Katolika rero tubwirizwa kubisabira ikigongwe izindi mpande zindi zitari muri Ekleziya Katolika nazo nyene zigasaba ikigongwe. Ibi ni bitera soni bitwambura agashambara. Muri iryo jambo rero yavugiye mu ngoro y'ubwami bw'Ububirigi imbere y'indongozi zitandukanye z'igihugu c'Ububirigi Bruxelles mu Bubirigi Papa Francisco yabandanije kuvuga ko Ekleziya Katolika ibwirijwe kwikosora yishimikije ukwicisha bugufi yibukije ko kubwirizwa kuranga umukirisu kandi gakora ibishoboka byose kugira ngo ibyaha yavuze ko yicuza ntibizosubire abahohotewe n'abashumba bo muri Ekleziya Katolika mu Bubirigi biteze byinshi ku rugendo rwa Papa Francisco muri ico gihugu. Kumhinga munono musi kwa gatanu Papa Francisco yakiriye abantu 15 bemeza kuba hohotewe n'abihebeye Imana muri Ekleziya Katolika mu gihugu c'Ububirigi. Ubuserukizi bw'i Vaticano i Bruseli bwavuze ko umunano wa Papa n'abo bantu 15 wabaye mu kanywa ababu ntangere mu ntumbero yo kutandagaza no kwambura gashambara abakorewe amabi ashingiye ku gitsina na bamwe mu bashumba ba Ekleziya Katolika mu gihugu c'Ububirigi. Ijwi ry'Amerika no makuru yose muheje kumva hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika turahera mu gisata c'amagara y'abantu mu gihugu c'u Rwanda. Urwanda mukanya rubikishije ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu rwemeje ko rwatewe n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi yitwa Marburg biri mu itangazo ryasohoye n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda bindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Edirwema.
Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima rivuga ko mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu habonetse abarwayi bafite ibimenyetso by'indwara na virusi ya Marburg. Ibi iyi Minisiteri bitangaje nyuma y'amakuru menshi yaramaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abantu bashobora kuba baramaze gupfa bazira indwara itaramenyekana barimo abaganga n'abaforomokazi. Ayo makuru ariko Ijwi rya Amerika ntiriyafitiye gihamya. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda rivuga ko mu gihe hakorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'iyi ndwara hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Iryo tangazo riragira riti hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Nkuko tubikesha iri tangazo Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, iyi ndwara iterwa na virusi ya Marburg ikwizwa no gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye. Ntabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka. Minisiteri y'Ubuzima irasaba uwari we wese wagaragaza ibimenyetso byayo aribyo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda, guhamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyangwa akegera ivuriro rimwegereye. Iyi Minisiteri isoza itangazo ryayo ivuga ko ikomeje gukurikiranira hafi iki kibazo kandi ko ikomeza kugeza ku baturarwanda amakuru ajyanye n'iyi ndwara.
Edigwema urakoze. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, ishami mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch ryagiriza igisirikare cy'ico gihugu n'abarwanyi ba M23 bafite ibirindiro bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumijagura amasasu kandi batarobanuye mu makambi y'impunzi ari muri Kongo n'ahandi hantu hari abanyagihugu batari bake mu gisagara ca Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Ivyo vyaha Human Rights Watch yagiriza M23 n'igisirikare cy'u Rwanda vya vyakozwe muri uno mwaka w'2024 iburi muri rapport ya Human Rights Watch. Turabaza Temistocle Mutijima mu Rwanda.
Iyi raporo yasohotse kuri wa gatanu kandi irashinja igisirikare cya Congo FRDC n'imitwe ifatanya nacyo gushyira bavanywe mu byabo mu kaga gishyira ibibunda bya rutura hafi y'inkambi. Human Rights Watch muri raporo yayo ivuga ko impande zombi zihanganye zishe zikanasambanya kugahata abasivili bo mu nkambi, zitambamira itangwa ry'imfashanyo, zikora n'andi mabi menshi. Raporo ya Human Rights Watch irondora inkambi n'ahantu hatandukanye uyu muryango uvuga ko abashakashatsi babo basuye bakaganira n'abatanga buhamya barokotse ayo mabi barimo n'abafashwe ku ngufu. Human Rights Watch igasaba Roni umuryango w'umwe bwa Afrika na za guverinoma bireba kotsa igitutu impande zihanganye muri iyi ntambara zikarekeraho guhonyora amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi. Uyu muryango kandi urasaba izo nzego guteza imbere irengerwa ry'abasivili no gushyigikira iburanishwa n'ihanwa ry'abayobozi b'ingabo bagize uruhare muri ibyo byaha byo mu ntambara.
Temistocle Mutijima urakoze kutubwira bimwe muri biri muri iyo rapport ya Human Rights Watch yaba u Rwanda yaba M23 nta ruhande na rumwe ruragira ico rutangaza kuri iyo rapport. Ariko rero tugarutse kuri ivyo vy'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Congo mu tubiriro nanishije i New York ahabandanya inama rusange ya ONU igira 79 ibandanya kubera ha muri Amerika. Abategetsi batandukanye babandanya kuvuga amajambo bagaruka ku bibazo bahangayikishije. Kwa gatatu w'inondwi President Congo Félix Tshisekedi ni jambo yashikirije yongeye kwiyama u Rwanda mu kurwagiza ko rushigikiye umurwi wa M23. Ni mu gihe ujeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu nawe avuga yuko u Congo idindije amasezerano y'amahoro. Mu gihe rero Félix Tshisekedi ariko avuga ijambo ryiwe, ku rundi ruhande hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bekanye basaba ico bise kurenganurwa kwera ubwicanyi bavuga ko bakoregwa n'ubutegetsi bwiwe. Amaju yabo mugiye kumva yafashwe n'intumwa yacu i New York Tim Harris Shim.
Mu ijambo rye Perezida Tshisekedi yashinje u Rwanda adaciye ku ruhande, yasobanuye ko intambara ibera mu burasirazuba bwa Congo yatiye abantu bagera kuri miliyoni 7 guta ingo zabo, maze asaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora kuri icyo kibazo.
La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. Ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirahangayikishije. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wongeye kugaragara wateye ibibazo bibangamiye ikiremwamuntu ku rugero rutari rwabaho. Abantu barenga miliyoni 7 bakuye mu byaro imbere mu gihugu. Ubu bushotoranyi ubangamiye ubusugire bw'igihugu cyacu. Turasaba umuryango mpuzamahanga kwamagana ibikorwa no gufatira u Rwanda ibihano kubera uruhare rwagize muri iki kibazo ruteza akaga n'umutekano muke. Turashaka ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwacu zihava vuba na bwangu kandi nta mananiza.
Mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yumvikana asaba umuryango mpuzamahanga kumufasha kugarura umutekano mu karere kugarijwe, ku rundi ruhande rw'abigaragambya bashyigikiye M23 baramusaba kureka kubakorera ubwicanyi bakorerwa. Aba bumvikana bavuga ko abo mu bwoko bw'abatutsi bibasiwe nabo bafite icyo basaba umuryango w'abibumbye.
Murakoze, banyita Mugunga Foste, abandi hano mu kwigaragambya kwamagana Kisegeti ubwicanyi akomeje gukorera abakongomane bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu ntara y'Iburasirazuba ya Kongo.
Wowe uturuka he? Waje uturutse he?
Aturutse muri Syracuse, New York.
Uravuga ko uri kwamagana Tshisekedi, uri kubwira nde? Urashaka ko ijwi ryawe rigera he?
Ijwi ryacu dushaka kuribwira UN, ibihugu mpuzamahanga n'isi yose imenye ubwicanyi buri gukorerwa bene wacu bazira uko baremwe.
Turi abakongomane, turi kugaragaza akababaro dufite nk'abakongomane bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bavuka muri Kongo. Amazina yanjye nitwa Muheto Jackson. Nkaba ndi hano mu rwego rwo kugira ngo tugaragarize isi ubwicanyi dukorerwa n'ubuyobozi bubi bwa Kisegeti. Ubutumwa bwacu turashaka ko bugera muri ONU bamenye yuko turi gukorerwa genocide kandi ONU igaceceka.
Nitwa Raj Mukunzi Jire, ndahanga kubera bene wacu b'abakongomane bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda b'abatutsi bari kwicwa iwacu muri Kongo.
Ninde ushaka ko yumva ibibazo byanyu ndetse ushaka ko bitemuka mu buhe buryo?
UN kera igishingwa baravuze ngo ni umuryango uje guharanira amahoro ku isi. Njya ntangazwa n'ukuntu muri za Gaza haba ibitero bakaba bahagaze, muri za Ukraine bakaba bahagaze, ariko twebwe tumaze imyaka irenga 30 twicwa, ariko nta kintu baba bashaka kubivugaho. Dushaka kubabwira ko natwe turi abantu kandi ko natwe dukeneye ijwi ryabo, bakaribwira perezida wacu akareka kwica bene wacu.
Perezida wanyu we muramusaba iki?
Perezida wacu turamusaba kureka kuvangura abantu, akamenya yuko abantu ari bamwe. Nadukunde nk'uko akunda abaruba, abandandi, abashi, abahunde, natwe dukunde nk'andi moko kuko natwe turi abakongomani.
Kuri iki kibazo cy'umutekano, u Rwanda rwo ruvuga ko icyo ari ikibazo cy'abanyekongo hagati yabo, kuko hari abari kurengera inyungu zabo nk'abenegihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe nawe yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
Iki kibazo rero cy'23 ni ikibazo cy'abanyekongo, ni umutwe w'abanyekongo urengera inyungu za komunite y'abanyekongo. Kandi nk'uko mubizi, icyo kibazo cya M23 iriho ubu ngubu cyari gihari hashize imyaka irenga 10. Muri bwa ko muri 2012 na 2013 uwo mutwe wari uhari, ari kubera ko ufite ibyo urengera. Ariko ikibazo ntabwo cyakemuwe mu mizi, habaye intambara ntihagira igisubizo cya politiki gitangwa kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Icyo twifuza rero ni uko iki kibazo cyakemuka burundu mu biganiro hagati ya Leta ya Kongo n'umutwe wa 23.
Akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ONU gaherutse gusaba ko inkunga y'amahanga ihagarikwa ku nyeshyamba za M23, ariko ntaho kigeze kavuga u Rwanda. Tim Harris Shine, Ijwi rya Amerika, New York.
Mura. Tim Harris Ishimwe, urakoze kuri iyo nkuru i New York. Tunabatumira nshuti bakunzi kuri mwebwe mushobora kuba mutakurikiranye kuva ino nama igitangura gushika ino saha iracabandanya. Muje ku rubuga rwacu wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, murahasanga amakuru atandukanye ku vyerekeye inama igira 79 y'ibihugu n'amareta bitandukanye biri muri shirahamwe mpuzamakungu ONU. Ni inama ibandanya kubera mu gisagara ca New York aha muri Amerika. Turaguma mu Rwanda, ariko ubunye tugiye mu gisata c'uburezi. Abanyeshuri ku ishuri ry'intango rya Birwa ya mbere riherereye ku kigwa citwa Kigwa Batutsi mu ya Caburera bavuga ko kutagira inyubako n'amabarabara bishemeye birushirizaho kudindiza iterambere mu myigire n'imyigishirize. Eric Bagirubusa yagende iryo shuri.
Muraho. Witwa nde? Ku isaha ya saa sita z'amanywa y'ihangu, ijwi rya Amerika ryinjiye muri kimwe mu byumba by'ishuri ribanza rya Birwa ya mbere ku kirwa cya Kirwa Batutsi giherereye mu kiyaga cya Burera mu murenge wa Kinoni. Ni ikigo cyugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo bitewe no kuba gikikijwe n'amazi. Ku isonga ibibazo bishingiye ku ngendo abarimu bakora bajya banava kwigisha, na cyane ko nta n'umwe uhigisha havuka. Bwana Afrodisi Niyizita n'umwe mu barimu bigisha kuri iki kigo.
Bo biragoye kugira hano, cyane cyane ku munsi wa gatatu biba binagoye kwanagira hano. Uno musozi murabona ari umusozi ugoye cyane, umuntu ajya ahagera hano yananiwe cyane, ariko umwarimu ukora inshingano nk'uko ubisabwa cyangwa nanone vango nk'umuhamagaro w'umurezi. Hari igihe wenda ubwatuba bwapfuye nk'igihe cy'imihindo n'ishyi, igihe cy'imvura nyinshi, ugasanga ari ibintu bigoranye kugera hano, ugasanga nka mwarimu biri kubangamira mbese imyigire n'imyigishirize. Biramuse bibaye byiza leta yatekereza kuri aba baturage batuye muri iki kirwa bagatuzwa nk'abandi baturage.
Uretse kuba abarimu bahura n'imbogamizi z'ingendo, haniyongeraho ko nta bikorwa remezo biboneka kuri iki kirwa. Ibyo birimo nk'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi. Uyu ni Bwana Jean Felix Ntibazikana, umuyobozi w'iri shuri.
Imbogamizi zirimo cyane ko nabona kugera ku kazi bisaba kwambuka. Tujya tugira imbogamizi rero moteri, kubera ko imaze igihe, imaze imyaka icumi, ikaba ishaje, ikunda gupfa, akenshi iyo ipfuye urumva ko amasaza ujya kugera ku ishuri bivuze ko abahindutse. Ubwo bikaba rimwe na rimwe rero abana kwiga amasaha yose agenwe biranagorana.
Mu Rwanda ikoranabuhanga ryifashishwa mu nzego zitandukanye nka nkingi ya mwamba mu mugambi wo kwihutisha iterambere. Mu burezi naho ntiryasigaye. Igihabanye n'ibyo, kugira ngo umuyobozi w'iki kigo cy'ishuri abashe kubona mudasobwa yo kwifashisha mu gukora za raporo n'indi mirimo, bimusaba kujya kuyitira.
Ni ugusaba leta ko natwe yaduha imashini, natwe abana bacu bakamenya ikoranabuhanga. Cyane ko umwana uvuye ahangaha kubona mashini bwa mbere birumvikana ko abandi baba baramusize bijyanye na ikoranabuhanga. Nanjye iyo ngiyo mbona ahangaha niyo nateye ikindi kigo. Urabona nk'icyo twavuze kijyanye n'imashini cyabuze kibonetse, abana bacu nabo bakamenya ikoranabuhanga ukuntu zigenda zitera imbere. Ikindi murabona internet ukuntu iri shuri. Ubu ngubu kwiga no kwigisha gukora ikoranabuhanga bigomba kuyigendana. Muri rusange ni baramutse baduhaye izo mashine natwe twagendana n'abandi byadufasha.
Madamu Konsore irasubiza n'undi mwarimu wigisha kuri iki kirwa, atuye mu Gahunga k'Abarashi. Umushahara we ku kwezi ubarirwa mu mafaranga 120,000. Kugira ngo abashe kugera ku kiyaga cya Burera hafata ubwato bumwambutsa, abaye atega moto yajya yishyura byibura 300,000 ku munsi, yakwifashisha igare bikamusaba 1,000 cya buri munsi. Akavuga ko akenshi bimusaba kugenda n'amaguru.
Kuva mu Gahunga njuka kare nkabyuka nka saa 10:40, ubwo biransaba gukora urugendo rurerure, nkagira haranana niwe nagira nahari wenda nkabura n'ubwato. Nk'iyo imvura yaguye nanga siye sanse yashize tukabura umuntu watuvuganira, tuhagera dukerewe tukagira nka saa 5 kandi twageze hari inturuka nka saa 2.
Ku ngingo y'ikoranabuhanga ya ngombwa mu burezi, madamu irasubiza avuga ko nawe hari ibidashobora kumworohera igihe yaramuka ashatse kwinjira muri mudasobwa.
Nigisha seti guhera mu wa mbere kugera mu wa gatatu. Nta mashine ntazo tugira, nenda n'umuriro. Mashine za mudasobwa. Nenda n'imiriro kuko hano ntabwo umuriro twe twabona dukoresha umurasire, kubera kutayimenyera nanga se kutayikoresha nanjye harutwo nibagiwe ntabwo nyibuka.
Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kubera kutagira ibikorwa remezo bituma abanyeshuri badatsinda neza uko bikwiye. Hamwe na hamwe mu birwa bya Burera, ubutegetsi bwagiye bwimura abahatuye bugamije kubagezaho ibikorwa by'iterambere. Ku batuye kuri Kirwa Batutsi babibona bitandukanye. Bwana Jean Berikimasi Tuyisenge ni mutwara sibo mu isibo ryo kunoza umurimo.
Hari bamwe bakunda kuvugana n'abashoramari bakaza bakagura ubutaka bakagenda, ariko natwe leta iramutse ibibonye ko yadukura kuri uno musozi kuko ishaka kwega ubukerarugendo, badufata bakadukurayo. Ariko buri muntu wese ubutaka afite akayabonera ingurane yangabone uko imibereho ye iboneka.
Ubuyobozi bw'akarere ka Burera buvuga ko kwimura abatuye Kirwa Batutsi babifite muri gahunda, ariko ko bigoye kumenya ngo ni ryari bitewe n'amikoro make. Uyu ni Madamu Suri na Mukamana utegeka Burera.
Turacyashakisha ingengo y'imari ntabwo yari yaboneka, kuko buriya kubimura bisaba kubanza gushakisha ibibanza by'aho bazaba. Ntabwo rero twaba twabimura tutarabona ngo bizashoboka, turabitegereje ariko ingengo y'imari niboneka tuzabikora.
Icyo kuba iki kigo kitabarizwaho mudasobwa n'imwe, Meya Mukamana akavuga ko agomba kubikurikirana mu maguru mashya.
nago icyo kibazo nari ngizi nkuko nabandi babona ibibafasha mu kazi cyo naza kugikurikirana umuntu yabaho nk'abandi kuko mudasobwa n'abandi bose barazikurikirana ku buryo bw'umwihariko.
Ikigo cy'ishuri cya Birwa ya mbere mu kirwa kirwa Abatutsi kimaze imyaka 52 gitangiye, kigaho abanyeshuri 51 abo mu mashuri abanza 41 n'abo mu ishuri ry'incuke 10. Icyakora kubera ko nta wundi munyeshuri uturuka handi aza kwiga kuri iki kirwa, usanga ikibazo cy'ubushuke mu mashuri gikomeje kubera ingutu hafi igihugu cyose kitagaragara kuri iki kirwa. Abashatse kujya kwiga mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 9 no kuzamura bibasaba gutega ubwato bakambuka. Ehe, bagiye gusajwa rya Amerika iburira mu majyaruguru y'u Rwanda.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho reka tugaruke ku makuru avugwa aha muri Amerika. Imyamamazo y'abakandida babiri bariko bagerageza ku kurondera amajwi kugira ngo bazotware Amerika irabandanya. Donald Trump yamamaza ku ruhande rw'abarepublikani, amaze guhakwa kugandagurwa inshuro zibiri. Ibi none hari ico bihindura ku bashigikiye ubwigenge bwo gutunga inkoho aha muri Amerika bari mu bazotora. Benshi mu bavuganye n'ijwi rya Amerika biciye kuri bagenzi bacu bakorera igisata c'icongereza basanga ataco bihindura. Namba muravyumva muri ino nkuru yahinduwe mu Kinyarwanda na Geoffrey Mutagoma.
Abona abashinzwe umutekano baburizamo igikorwa cyo kwica Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika bata muri yombi ukekwaho uwo mugambi wari witwaje imbunda ku kibuga gikinirwaho umukino wa golf muri Florida hari mu ntangiriro z'uku kwezi. Inyuma y'uko Trump akomerekejwe n'undi muntu mu gihe yiyamamazaga muri leta ya Pennsylvania mu kwezi kwa karindwi. Ijwi rya Amerika bajije bamwe mu batunze imbunda ingaruka mbi ibikorwa byombi byaba byaragize ku buryo babona ingingo yerekeye gutunga intwaro muri aya matora. Matthew Gonzalez avuga ko yatangajwe n'ibyabaye kuri Trump, ariko Abanyamerika bafite uburenganzira bwo kwirinda.
Any bad person can get a hand on a gun. It's very, very accessible.
Aragira ati, umugome wese ashobora kubona imbunda. Ziraboneka cyane. Upfa kuba ufite abantu bakeya muziranye. Ntabwo bikomeye nk'uko abantu babifata. Niko bizakomeza kugenda. Niyo mpamvu umuntu ubwe agomba kwirinda. Nick Clark waharanira uburenganzira bwo gutunga intwaro yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyakozwe n'abashatse kwivugana na Trump bishimangira uburyo intwaro zikomeye mu kwirinda kuva ku baturage kugeza ku mukuru w'igihugu.
Abarinda abayobozi bakuru b'igihugu batunze imbunda, abari barinze umukuru w'igihugu babonye uwo muntu cyangwa babona umunwa w'imbunda ye utunguka mu bihuru. Buri wese ntagomba gutunga intwaro, ariko abazitunze mu rwego rwo kwirinda baramutse biyongereye, aba bagizi ba nabi bajya gukora ibyaha bikandagira.
Ariko Abanyamerika benshi bavuga ko kubona intwaro muri iki gihugu byoroshye, bagashyigikira ko amategeko azigenga yarushaho gukomera nk'uko ikigo Pew Research Center gikora ubushakashatsi ku byerekeye ingingo zinyuranye zireba ubuzima rusange bw'Abanyamerika kibivuga. Mallory O'Brien, umushakashatsi w'ikigo kigamije gukumira urugomo rukoreshejwe intwaro muri leta ya Milwaukee, avuga ko buri minota 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hapfa umuntu azize urugomo rukoreshejwe intwaro.
Young people 1 to 17.
Imbunda ziri ku isonga mu mpamvu zitera impfu z'abakiri bato kuva ku mwaka umwe kugeza kuri 17. Ubu umubare w'abiyahura bakoresheje imbunda uri hejuru y'uwo twigeze tugira mu bihe byose.
Avuga ko habayeho kugenzura ku buryo bufatika amateka y'ushaka kugura imbunda kandi bikajyana n'izindi ngamba zo gukumira byagira icyo bifasha. Ariko Cheryl Robles utunze inzu abantu bajya kwitorezamo kumasha bakoresheje imbunda ashyigikiye ko hakazwa umurego mu kubahiriza amategeko asanzwe agenga gutunga intwaro kuruta gushyiraho ayandi.
Urabona imbunda ziri inyuma yanjye, ni ibintu biri aho gusa bituramye. Twaba tunze imbunda ntabwo tuzikoresha ibyaha, turazitunze ariko twubahiriza amategeko.
Inzego z'umutekano zivuga ko imbunda yakoreshejwe mu kugerageza kwica Donald Trump ku nshuro ya mbere bisa nk'aho yaguzwe mu buryo bwemewe n'amategeko.
Ningaha duce dusozera makuru no mugoroba mwakoze kutwumviriza mubandanye kugira umunsi mwiza kwa twumva muri mu migabane hatarira abari ahije namwe ijoro ryiza Diane nahazo mari kumwe kuri mikro na Diatahana nabandi muhinga bwijima bakoze.